twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize: Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amaze kurarihirira manda yiwe ya kane. Muri ano makuru turaja kuri Stade Amahoro ariko habera ibirori byitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimo abatari bake bo ku mugabane wa Afrika. Muri Uganda naho abahitanywe n'umurundo w'imyavu yegeranirizwa ahitwa Kitezi ku murwa mukuru Kampala abageze kuri 13. Naho Uburundi mu ndwiza buzotunganya rusansuma rusange, imyiteguro none igeze he? Muravyumva muri ano makuru tubafitiye n'ayavugwa muri politike ya Amerika. Sangwa ikaze mucuti bakunzi bacu. Nongere ndabahe ikaze ncuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere muri Uganda, aho abahitanywe n'umurundo w'imyavu yegeranirizwa ahitwa Kitezi ku murwa mukuru Kampala bageze kuri 13. Polisi ya Uganda yatangaje ano makuru ivuga ko ibikorwa byo kurondera abandi bo baba bomukewe ko n'uwo murundo w'umwavu bikibandanya. Imvura imaze iminsi rwanda iyo yatumye umurundo w'imyavu usenyukira ku mazu yegereye ico kibanza. Uwo mwavu watsenyutse masaha yo mu ijoro abanyagihugu bari. Igipolisi cha Uganda chavuze ko cashoboye gutabara abantu 14, ariko ko hari abandi bagwe kumenya igitigiri bo babakiri munsi ibibomoke vy'amazu n'imyavu. Ishamwe mpuzamakungu kishinze gutabara imbabazi ku isi Croix Rouge ryaciye ryubaka amahema mu micungararo yahabereye iryo sanganya kugira ngo abo amazu yabomokanye baronke aho bakika umusaya. Haize imyaka irenga 10 kibanza kirimo uwo mwavu arico cyonyene cegeranirizwamo imyavu yose iva mu mihana itandukanye y'umurwa mukuru wa Uganda Kampala. Imyavu iri muri ico kibanza yarabaye myinshi ku buryo yahindutse nk'umusozi muremure. Abanyagihugu ba mu micungara y'ico kibanza bamaze igihe kirekire bidoga bavuga ko iyo myavu bemeza ko yonone ibidukikije ibabangamiye. Insanganya nk'izi zirakunda gushika ku mugabane wa Afrika nko mu 2018 umusozi w'imyavu wasenyutse ku murwa mukuru wa Ethiopia wahitanye abantu 115. Tuve muri Uganda tuza ha muri Amerika habajeje imyamamazo ya Donald Trump ariko arondera kuba president wa Amerika. Bavuga ko Iran yivye amabanga yabo biciye mu buhinga bwa none. Ikimenyesha makuru cyo muri Amerika Politico cemeza ko hari amakuru y'ibanga cahawe biciye muri email ajanye n'imyamamazo ya Republicane muri rusangi, ariko vy'umwihariko ayo makuru yavuga kuciswe intege nke za J.D. Vance yamamaza mu kibanza cy'ushobora kuba vice president wa Amerika ari nk'amwe Donald Trump yotsindira amatora. Itangazo ryasohowe n'abajeje imyamamazo ya Donald Trump yahoze ari president wa Amerika rigira riti ayo makuru yose yagiye ahabona binyuranye n'amategeko yagiye hanze biciye mu banyamahanga babangamiye Amerika kandi bashaka kwivanga amatora yo mu 2024. Ku rundi ruhande, Donald Trump yemeza ko ikigo nyamerika Microsoft naco nyene giherutse guha abajeje imyamamazo yiwe raporo yemeza ko Iran yacengetereye zimwe mu mbuga ziwe. Trump ariko ashimangira ko amakuru Iran yivye ari amakuru umuntu wese yabishatse ashobora kubona. Itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters dukesha ino nkuru rivuga ko ritarashobora kuronka ivyemezo ntabanduka vy'uko vy'ukuri Iran yivye amabanga y'abarepublikani. Ubutumwa bwa email buserukize bwa Iran muri ONU bwanditse bwisigura kuri iki kibazo bugira buti Iran nta mugambi wo kwivanga amatora ya Amerika ifise, yemwe nta n'inyungu ibifisemo. Ivyegeranyo nk'ivyo nta gaciro na gato tubiha. Donald Trump kuva kiri president wa Amerika yamye afise imigenderanire mibi na Iran. Mu 2020 yategetse igisirikare ca Amerika kwica umwe mu ngabo nkuru za Iran. Kuva ico gihe Iran ntiyerekwa Trump, yahize ko izo mwihora ndetse akaba hari n'ivyegeranyo bivuga ko ari umugambi ifise wo kumugandagura. Ano makuru yose agezweho igeni no kwisina yandi muheje kumva mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungura ryacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu reka tuyatangurire mu gihugu cy'u Rwanda aho President Paul Kagame ariko arimikirwa manda yiwe ya kane ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Assumpta Kabuyi twarungitse muri Stade Amahoro ariko habera ibirori byo kurahiza President Paul Kagame Assumpta Kabuyi mwiriwe gute ngahe Kigali
Twiriwe neza Diane nakubwira ko turi amahoro niba unanyumva neza urumva ko ni ibirori bigikomeza ubu harimo imbyino nyarwanda nyuma ya karasisi ingabo z'u Rwanda zirangiye mu kanya
abitabiriye ivyo birori bangana gute muri rusange gasumta
nakubwira ko Stade Amahoro ubundi icyacya yavuguruye ama abantu 45 kandi baruzuye hanyuma nakubwira ko dufite n'abashyitsi benshi abakuru b'ibihugu cyane cyane bya Afurika benshi barimo wa Gabon barimo wa Tanzania barimo wa Kenya wa Zimbabwe, Seychelles, Somalia, Guinea, Angola, benshi barahari nakubwira ko byonyine n'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba bwa Afurika ibihugu byose birahari usibye u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndi byonyine bitaje kubera nyine umubano utameze neza muri ibi bihe nk'uko namwe mubizi ariko abakuru b'ibihugu bageze kuri 22 baturutse cyane cyane mu bihugu bya Afurika bose bari hano kuri Stade Amahoro
waserukiye ivyo birori ku ruhande rwa Uganda n'indi
ni vice presida wa Uganda niwe waje muri ibi birori mu hano I Kigali
aho waca uja kuraba ivyo birori imbere ko bitangura mu mabarabara vyari vyifashe gute imihanda ariyo mabarabara yarengana uko vyambye gasuta
nakugira ko kuva mu gitondo gendageze hano muri Stade Sambiri za mu gitondo abakuru b'ibihugu na za guverinoma batangira kugera hano mu masaa 8 mu mabarabara rero amabarabara cyane cyane ava ku kibuga cy'indege azano kuri Stade yarafunze yahari abashyitsi abandi baturage bari beretswe imihanda bakoresha navuga ngo usige n'amabendera amanitse hirya no hino mu mujyi wa Kigali ibindi byose byari byahariwe abashyitsi abaturage basanzwe ni no ku cyumweru abataje muri Stade bimeye mu ngo zabo kuko wabonaga ko umuhanda wahari w'abashyitsi bonyine
ibirori nk'ivyo mu bihugu bitandukanye haraho usanga batavuga rumwe n'ubutegetsi babyitabiriye nubwo batagira kenshi ico bavugira mu birori biba biriko biraba hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bitabiriye ukurahiza manda ya kane President Paul Kagame gasumta
Diane icyo nakubwira nuko hano hari abaturage bageze ku 45 usibye abashyitsi bahagurukije bakerekana nta muturage wundi wigeze avugwa ku buryo niyo yaba hari ntabwo nabimenya ikindi nakubwira abanyamakuru bashyiriweho ahantu bicara ku buryo birengera aho ibirori byose bibera umuntu ku jisho ntawe wabasha kubona ngo umenye
ubu rero tuvugana President Paul Kagame w'u Rwanda
yamaze kurahira yarahiye imbere ya perezida w'urukiko rw'ikirenga niwe wamurahije icyo abanyarwanda bategereje n'abashyitsi bari hano nukugezwaho ijambo n'umukuru w'igihugu umaze kurahira ariko kurahira byo byarangiye ibikurikiye ubu ni ibirori mu kanya n'amafoto wa karasisi ingabo z'igihugu ubu rero harimo indirimbo z'urukerereza nyuma rero y'izo ndirimbo umukuru w'igihugu arageza ku banyarwanda ndetse n'abashyitsi ijambo yabageneye
Assumpta Kabuyi reka rero tukureke ubandanye ukurikira ivyo birori cyane cyane utwumvirize ijambo riza kwavugirwa hama turasura amakuru yacu mu gatondo utwumvisha amajwi ya bamwe n'abandi arimo n'iryo jambo rya President w'u Rwanda Paul Kagame
urakoze
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru tuyabandanirize mu Burundi aho ku munsi wa gatanu w'indwiza ico gihugu kizokoresha rusansuma rusangi ku 97 million zikenewe u Burundi bumaze kuronka 66 gusa ibindi kuri no nkuru ijwi ry'Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murabisomerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
bitegekanijwe ko iyo rusansuma izoharura abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi amazu yabo ibitungwa boroye imirima bafise agataka karimo imirima mirima n'akarimwe biti n'abana bo mwibarabara bazoharugwa. Nikora ndayishimiye ati Burundi bwari bwaracerewe kugira rusasuma kuko gwaheruka gutunganya ico gikogwa mu mwaka w'2008 kandi bisabwa ko buri myaka 10 hatunganywa rusasuma nk'iyo. Mu nama yo gukangurira abajejwe intwaro umutekano n'amadini yabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega kwa 18 z'ukwezi kw'indwi igihe yugurura ibikogwa byo guhimiriza Abarundi bazokwitaba ico gikogwa, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yatanze ubu butumwa.
Kuko naho twebwa ngo mudugatira muri yambo na kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 itembere mu 2060 tutazi uko tungana, tuzi ko agataka kacu kataguka, tuzoba tukoja mu mbona kazoza tutabanje kugira umushinge w'iyo mbona kazoza. Ako niyo twamanza kumenya uko tungana, tukabona n'agataka duvize uko kangana, yatumenye uko twitwara kugira dushe kuri yambo na kazoza.
Politike nziza rero ikinigwa mu gihugu haba hazwi ibiharuro mfatirwa ko bitomoye kugira ngo hatunganywe imigambi y'iterambere hazwi igitigiri cabo byerekeye. Umushikiranganje wa mbere yagabishije abanyapolitike ko kizira kuvanga politike n'ico gikogwa. Rusasuma kandi izo wa mu gihe hazoba himirije iyandikwa ry'abazokwitaba amatora, aho naho bamwe barashobora kubyitiranya. Ndayishimiye Nikora ajejwe ubuyobozi bukuru ubutororokanya ibiharuro mfatirwa ko yaratandukanije ibyo bikogwa bibiri.
Kuko twebwe meme uko bikogwa twebwe duca inzu kunzu mugabo umuta kuyandikisha mu matora mubasanga ahantu bashize centre d'inscription difera kandi ubwiye kugira uyandikishe ukwijije imyaka y'ukuzotora ama baguhe kajya kanuze kugira uzoje gutora iyo utanaguye muhira ngo ugende nta numwe akubona nta numwe atakukuraba mugabo twebwe muri rosansi banabivute tuzoca inzu kunzu.
Uwo muyobozi mukuru ari nawe ari ku isonga ry'ugwo rusasuma muri iyo nama nyene yabereye Gitega, yasabye abanyapolitike gushigikira ico gikogwa kuko ibizovamwo bizobafasha kumenya aho bashira inguvu mu kurondera amajwi kugira abanyagihugu ntibajuragirike. Hasabwa ko atakindi gikogwa corangurwa canke icarico cose cotunganywa iminsi itanu iri imbere ya rusasuma. N'abajejwe amadini nabo nyene ico gikogwa kizobafasha kumenya abayoboke babo n'uturere bafisemwo benshi kugira ngo bamenye ibitigiri byabo batunganiriza imigambi y'iterambere. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba mbere yaciye abasaba ati
turazi ko ari inyigisho zemeza ko atawuharura ubwoko bw'Imana, ariko twibukanye ko Bibiliya ivuga ko na Yesu umwana w'Imana yasansumishijwe mu gihe ciwe. Nimusigurire abo bafise inyigisho nk'izo mufashanye n'abajejwe intwaro mu guhimiriza abo bose batavyumva.
Gervais Ndirakobuca yaragabishije abazohisha ibyo batunze ku mvo zitandukanye nk'uko biri mu mico y'Abarundi. Abo nabo haba harimwo abubatse amazu mu mafaranga habanyuruje batinya ko bakurikiranwa. Umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko iyo rusasuma irondera kumenya ubutunzi bw'igihugu kandi ko ubutunzi byinshi batazoca babimwaka kuko yoba yabirose bidaciye mu mategeko. Ku bagenzi b'u Burundi bemeye gufasha ariko bataratanga amahera bemeye, umushikiranganje wa mbere yarabagabesheje ko bategerezwa kuba batanze uburyo bemeye rusansuma harutaratangura canke bagafutwa ku rutonde rw'abamamazwa ko bariko baraterera muri ico gikogwa. Ubwo rusansuma kandi ruzokwishura bimwe mu bibazo byibazwa hanishira hamwe parseme gishinze guhindura ingendo kugira ngo Burundi n'Abarundi batere imbere. Faustin Ndikumana akagiriza leta kwimaze imyaka irenga 15 itunganya imigambi itazi igitigire cabiyitunganiriza.
Ntushobora kugwanya ubukene igihugu Burundi kidafise serivisi za planification ziboneka. Utavuga ati je nzobangeza aha muri iyi mu myaka nzobangeza planification na kuyasubira haba muri ministere de finance planification barayime no ni ibiwe umva nk'umushikira natubwira ngo regi dezo ngo amazi ngo ntibagunye ngo waplanifye ngo ngene gisagara kizoguma gikura. Ubu rero uruzuye rero none bishe bigenda gute amatara n'amazi no nibikunda.
Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Gitega twaganiriye baramaze kumva no guhimirizwa kuri ugo rusansuma. Bemeza ko biteguye kwakira no kwishura ibibazo by'abazoba bariko barasansuma. Basaba ko bizova muri ico gikogwa byo bintango byo gufata mu minwe ikibazo cigwirirana ry'abantu. Uyu mukenyezi nawe wo muri quartier ya Yoba aho nyene ku mugwa mukuru wa Gitega ati rusansuma ibintango yo gufata ingingo zorohereza abanyagihugu. Ugo rusansuma rwategerezwa kuba mu mwaka bibiri na mirongo ibiri na kabiri ariko rurasiba kubera ikibazo cy'uburyo bwo kurutunganya. Abazorukora habategerezwa kuba ari abashomeri aho batari hakoreshwe abanyeshuri bakwije ibisabwa n'amategeko. Kirazira ko bavukana baronswe ico kiraka hari abandi batararonka. Izo kugwa kandi ku buhinga bwa none aho hazokoreshwa ama mashine nyabwonko. Hazosansumwa abantu n'ibintu byose bizoba bihari gushika mu gicugu cuwa 15 z'ukwezi kwa munani. Umwana azovuka mu gitondo cuwa 16 ukwezi kwa munani azofatwa kwa zoba atarabaho.
Ijo rya Amerika twandanize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ah, mama tunatafika ku frontiere. Meni kisani dokima za kosko tayari,
Chauffe, ntugira ikibazo jewe ingendo ndazimenyere.
Sawa sawa. Make turamplire ma formalite mbio mbio juu tukamate wakati wa kufunga mpaka.
Ariko jewe ndashima cyane ingendo ufata bakiriya bawe.
Asante.
Kandi merci kuraka gakawa waduhaye.
Ah, karibu mama.
Mugabo sho nta bero ufise mu modoka yawe. None aka gakombe ndagataheye.
Oh, samani sana mama. Me uteza iweka juu tuandafika ku frontier kuna kwaka pobele pale uteza itupa ndani. Ama kama ina kujene basi ngwa ni tafute kwenye nda shimama ni tuene mkapo. Nakwana kakitu kakuchamu kuchamu.
Aha, ahogo ndabonyi ngena ndarigenza. Niwi gori. Genda buhoro buhoro haru utoro kuchafu haja ane.
Hewe, tora, icho gikombe. Nuhu abubura kazi, ngubure ni chukozo mutuwa wa ungana ni...
He, madam, unafanya ni kweli? Si mwaze itupia ule papa wa batu mekupali vandu.
Chofe, tubandanyi bana.
Mama, nilikuwa nisha kwambia kama kuko pubele pao karivu.
Tesi nufigi tu mawebi ubikuraji shingu. None uweza kwa kandi kazi kabu, aragaku. Sako kutori mchafu. Ya umunda muhaya kazi. Nihazo hava hembe bubusi. Igeji leo niwa iboni. Miyaba toru mchafu mwibarabara.
Sasa, bale wanyoko naita siba le batu, njua nani?
Numvira ko wewe wenyene muri aka karere utazi yuko abantu batora imicafu mwibarabara irusangi arabaseruganda. Ntabyo waruzi?
Kweli eh. Wewe uliona ule meso unafuka na yake pale pale ni wakutokea seruganda.
Wena ndio wabonye. Jesse shura kwihenda ku masura yabo. Ndababonera kure. Kandi ndero no gutora imicafu mwibarabara niko kazi kababereye kuko nabone n'ibinyabicafu gusa akindi. Nuko shuf kuhagaze ni kubereye.
Ifo mnarujya nyuma.
Ngo demera jewe nushaka gusubira inyuma kandi utanjikanya iyo ngiye jewe tubananye tugiye bana cyangwa je ndahamagara kompanyi yanyu ya Combo Taxi.
Mama Fabio nataka kabisa mimi narudia nyuma mimi sisi angalia vitu vya hivi wakosadabu na kusema tu hivi tena mtu client wangu akutokea Combo Taxi ifo tunarudia nenda mloma msama
eh? Oya shofe unakuwa mumutwe changu
ona kwanje ule maskini di
shoferi ari mumeze gute
monsieur kuya kwa kidogo hapa pardon kui
shofe unashaka kwa wenye chacha.
Vraiment monsieur, mimi nakomba msamaha kwanza, nakomba radhi juu ya kile yangu alifanya. Mama, toka nje ukiju excuse, fambio mbio. Kuyaomba msamaha.
Yewe, sabe kigongo umuntu wa Seruganda je. Kila zira kikadiririzwa. Ibyo byo guhagacira abantu nkaba anyu ubikura hewe. Abantu baje kuzura irusangi atakindi baje kudukorera ataru kutumara nk'umwo. Urumusazi cyane.
Umusazi ari garagaje hagati yanyu mwembe. Wewe watekereza gicyo kujya kunjugunya ibikopo maze kunweramo. Wowe uri giki kuburyo ushobora kubona abandi bantu nk'imyanda.
Ndindira gato.
Nani so ni koko?
Umushingano. Uruwe muhumo.
Uturi kumbaza gutyo se?
Kumbe ntutori mucafu mwibarabara nturuwe Seruganda.
Ngiye ntori imyanda. Kubera se ko nambaye kano kaje.
None abatori imicafu mwibarabara bo muri Seruganda si ututujire baba bambaye.
Ukeka se ko abakora basuku bose ari abaturuka Seruganda. Niyo mpamvu abasuzugura. Konzi ka abatura yo muri aka karere bose batandukanye bakora ako kazi ko gukora amasuku. Cyangwa ukeka ko abantu bambaye kano kajire bose ari abatora imyanda. Umva mada, ngiyewe ndi umwubatsi w'imihanda. Ndimo kugenzura uburyo no muhanda wangiritsemo kuko ubu tugiye gutangira kuhusana. Uyu muhanda murabizi ko uri umuhanda ufite runini n'abanyarusangi bose n'aka karere kose.
Urumwenje niye? uriko wubaka ibarabara
ya baba madam
si unaona sasa mama
ya bita isoni rwose
bita kuko nasema sima benye amujuwe munajije munawaza abantu gisi abiko unaona inakupatisha yabongo hivi utenda saloma msama
none je hivyo gusaba imbabazi je nabyanze yan kuri je nari sohotse nubundi no gutora kagakome monsieur ingénieur nokuri mumbabarire mu bisanzwe suku meze
mba madam rero mbe ngutegoje akirikare abakozi bacu bakomoka se ruganda uziha gutuka umva ngewe tuzibonanira iryo vangura rikurimo rwose ni ritakuvamo bizakugira hingaruka
sinzopfa subiri cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio voix d'amérique
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda uyu nawe numwanya wabungabunga Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turungurana ubumenyi ku kamaro k'ibyishimo mu mibereho myiza yawe inzobere mu bijyanye n'ibyishimo akaba n'umwanditsi w'ibitabo Dr. Alphonsus Obayuana aradusangiza uburyo bwihariye bwo gupima ibyishimo ikindi Ikiyobyabwenge gikorano kirimo kwangiza urubyiruko muri Sierra Leone naho Nigeria yo irimo gukaza ingamba zo guhashya kanseri y'inkondo y'umura izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho muri kiganiro bungabunga ubuzima cyanone basohoje ndeboje niya mukankusi mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bonga bungu buzima akaya mvugo ngo wihangayika ishime ibyo nokubera ko kwishima bidatuma wumva umerewe neza gusa ahubwo binagira ingaruka nziza ku buzima bwawe muri raporo iheruka y'ikigo Gallup World ku nshuro ya 7 yikurikiranije Finland yagumye ku mwanya wa mbere nk'igihugu abagituye bishimye kurusha abandi ku isi ku mugabane wa Afrika Libya niyo iyoboye igakurikirwa n'ibirwa bya Maurice inzobere mu buvuzi zivuga ko ibyishimo ari ingenzi ku budahangarwa bw'umubiri ku mutima wawe kandi byanagufasha kurama igitwenge rero ni kimwe mu bigaragaza ibyishimo ni kangahe ujyoseka mu gitwenge ari imwe mu maranga mutima y'umubiri azamurwa n'ibyiyumvo runaka Inzobere mu buvuzi zivuga ko kigira umumaro w'ingenzi mu kuzamura ubuzima n'uburame.
Chibale Mukobe ni inzobere mu by'imitekerereze ya muntu akorera mu kigo Serenity Wellness Center Kirusaka kibanda ku bujyanama mu by'imibereho kikanafasha babaswe n'inzoga n'ibiyobyabwenge arabwira ijwi rya Amerika ko guseka bifite inyungu nyinshi ku buzima bigabanya imisemburo ya cortisol itera umuhangayiko bikongera imisemburo ya endorphins ikabikora nk'uburyo karemano bwo kugabanya ububabare ari nako biruhura umubiri
It also helps boost your immune
binafasha kandi mu kongera ubwirinzi bw'umubiri wawe aho byongera ikorwa ry'abasirikare b'umubiri bafasha mu kurwanya zimwe mu ndwara
Ubushakashatsi ku buvuzi bwagiye bukorwa uko imyaka ishira bwerekanye ko igitwenge gitera ingirangingo zo mu mutima kwaguka bikongera imitemberere y'umwuka mwiza wa oxygene mu mubiri. Icyakora igitwenge buri gihe n'igisobanuye umunezero. Rachel Mukombwe Sedat umuganga akaba n'umuyobozi w'ikigo Reveal to Heal yabwiye ijwi rya Amerika ko umunezero ari ukugira ibyishimo ukunyurwa no kumva umerewe neza.
When we talk about laughter
Iyo tuvuze igitwenge umuntu ashobora guseka umwanya wari wose yaba anezerewe cyangwa atanezerewe ashobora guseka aha birashoboka cyane kujijisha ukerekana iyo mimerere mu by'ukuri idahari ngarutse ku rwego turimo nk'abavuzi nabonye abantu baseka igihe bari mu ruhame bakamwenyura ariko twaba turi mu biro byacu turimo tubaganiriza bagatobora ko nta munezero bifitemo
Umunyarwenya Emmanuel Musaka avuga ko yifashisha ubuzima yanyuzemo agasetsa abantu. Avuga ko igitwenge cyamufashije kwigobotora kwiheba inshuro nyinshi.
We are the most depressed people.
Turi abantu bihebye cyane kurusha abandi. Ubu ni ukubera ko twishakamo umurava wo kuvuga kuri ibyo bihe n'ukwiheba twanyuzemo mu buzima, hanyuma tukabihindura mu rwenya, tugasetsa abantu hanyuma nabo bakaba babihuza n'ibyo bacamo.
Bamwe mu batuye Rusaka vubaho ubwo barebaga umukino wa rugby, ibi nibyo bavuze ku gitwenge.
I like laughing. Oh yeah, I do like laughing.
Jewe nkunda guseka. Oh, yego ndabikunda. Nkunda guseka ko guseka ari byiza.
I define laughing as a social connection.
Njewe guseka mbifata nk'isano mboneza mubano cyangwa se gikorwa mboneza mubano gifungura gukikirana kigashimangira imibanire.
Byaba gutera urwenya n'inshuti cyangwa se kuryoherwa n'agafilimi gasekeje uri hamwe n'abanywanyi, igitwenge gituma abantu bashyikirana kandi kikarema ibihe bitazibagirana.
Mu gitabo Reclaiming the Sacred, ubushakashatsi bwerekana ko 70% by'abantu babayeho mu bukene bukabije ku isi banyuzwe n'ubuzima bwabo. Ni mu gihe ku bakire iyo mibare iri hejuru gato ya 17% gusa. None se wowe ushimishwa n'iki? Igitwenge kikugiraho izihe ngaruka? Ibi ni bimwe mu bisubizo.
C'est d'abord de sentir en l'aise avec ma famille.
Ubwanjye icya mbere ni ukugira amahoro mu muryango. Buri munsi iyo ntashye imuhira, ikibazo cyanjye cya mbere ni ukubaza niba umuryango umeze neza, umugore wanjye n'abana, niba buri kimwe kigenda neza. Ibyo ubwabyo ni ibyishimo. Iyo numva ntishimye, ngerageza kutigunga, ahubwo nkaganira na mugenzi wanjye cyangwa inshuti, nkababaza ibibazo ku byiyumvo byanjye.
Le bonheur déjà qui signifie être heureux, avoir la paix du cœur.
Ubwabyo bisobanuye kuba wishimye, ufite amahoro y'umutima, udahangayitse, nta kiguteye impagarara. Iyo mbabaye ubusanzwe, numva umuziki, akaririmbo.
Le bonheur c'est une question très relative.
Ibyishimo ni ikintu gitandukanye cyane bitewe n'umuntu. Ariko ku bwanjye, ibyishimo bivuze kumva unyuzwe n'icyo utunze no kutababaza abandi. Ku bwanjye, ibyo nibyo byishimo. Iyo numva mbabaye gato, na cyane ko nsa n'ukuze, niyegereza umuryango wanjye. Ni abantu beza. Abantu beza bantera ibyishimo kurusha abandi n'abuzukuru banjye. Kubahobera gatoya biba bimpagije.
Muganga Alphonsus Obayuwana ni we washinze kandi anayobora umuryango Triple Eight Project, n'umwanditsi w'igitabo The Happiness Formula, a scientific groundbreak approach to happiness and personal fulfillment. Tugenekereje mu Kinyarwanda, inzira y'ibyishimo, inzira nshya ishingiye ku buhanga bwa siyansi kugeza ku byishimo no kunyurwa. Muganga Obayuwana aradusangiza uburyo bwe bwihariye bwo gupima ibyishimo.
Happiness has various definitions, but I will call it the feeling of joy. There are two kinds of happiness.
Ibyishimo bifite ibisobanuro binyuranye, ariko ndabyita kumva unezerewe. Hari amoko abiri y'ibyishimo. Ubwa mbere byitwa hedonia. Ibyo ni bya byishimo by'umwimerere ugira nk'iyo uri gufata ifunguro ukunda cyane, urimo kunywa divayi ikunyura. Twese nk'ikiremwa muntu mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, iyo urimo kurangiza ibyishimo ugira nibyo hedonia. Nyuma haza edemonia, aribwo bwa bwoko bwa kabiri bw'ibyishimo. Ibyo ni ibyishimo byuzuye kurushaho, ni ya myumvire ufite mu buzima muri rusange. Hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa ku byishimo. Tuzi ko abantu bishimye barama kurusha abatishimye. Abantu bishimye bagira ibipimo byiza byo gutembera kw'amaraso mu mubiri. Aha, simvuga ko ibyishimo bizakuvura umuvuduko ukabije w'amaraso, ahubwo ndavuga ko muri rusange abantu bishimye bagira ibipimo byiza by'umuvuduko w'amaraso. Abasirikare b'imibiri yabo bakora neza. Icyizere ukigabanyije n'inzara bingana n'ibyishimo. Ubaye uzi igipimo cy'icyizere cyawe ukamenya n'inzara yawe, urabigabanya. Ugabanya igipimo cy'icyizere cyawe n'igipimo cy'inzara yawe, ibyo bikaguha igipimo cy'ibyishimo byawe, aricyo bita igipimo cy'ibyishimo bwite. Ibi nahuye nabyo kuko maze igihe nkura ubushakashatsi ku cyizere kuva nkiri mu ishuri ry'ubuganga. Igitwenge gishobora kuba ikimenyetso cy'ibyishimo hagendewe ku gihe kimara. Byaturuka kandi ku mpamvu y'icyo gitwenge n'ibikikije byose. Urabizi hari abaherwe babayeho nabi, hakaba n'imfungwa zishimye. N'ikimenyimenyi nureba kuri raporo y'ibyishimo ku isi, uzasanga ibihugu bya Afurika biza mu myanya y'inyuma. Ibihugu byo mu majyaruguru y'isi nka Suède, Finland, Island, Ubusuwisi, ibyo ni ibihugu bashyira mu myanya y'imbere. ariko uburyo babikoramo sibwo. Urebye muri Karayibe, ibihugu byo mu karere ka Karayibe bifite urugero rw'abirabura ruri hasi cyane ku isi, kandi ntibajya babishyira na busa hafi aho mu myanya ya mbere. Nibwira ko ibyishimo kuri twese ari ikintu gikenewe ku buzima.
Akwenunga duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo no makuru ategurwe yongera bashikire kuri mikro no muhinga bw'ivyuma mwari kumena Diane Ninahazwe ku izina ry'abagenzi banje. Ndabikebanuye ndabifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose na ubutaha.